Iyi mwandanya kumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamira ni rahi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nchuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu mu Rwanda no kuri FM ijana na zine n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 amakuru twabateguriye tuyahere mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Ethiopia iridogera igihugu cha Misiri kuba gishigikiye abayirwanya kandi no kuba aricyo chatumye Ethiopia ishirwa mu bihe bidasanzwe ku munsi w'Imana. Mu menya ko abanyagihugu barenga 50 ari bo bishwe mu misunikano yabaye haraheze indwi irenga inyuma yaho abajejwe umutekano barasiye abari mu myerekano mu ntara ya Bishoftu iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Addis Ababa wa Ethiopia. Urwo ruhagarara rwatumye haduka imigumu ku ntara ya Oromia aho imirima amahinguriro hamwe n'inyubakwa za leta byaturiwe mu ndwi iheze. Misiri na Ethiopia bamye bafitaniye amatati ku mazi yo muri muruzi Nile aho Misiri ivuga ko urugomero rw'umuyaga nkuba ruriko rwubakwa na Ethiopia kuri urwo ruzi ruzogabanya amazi Misiri cahora kironka ariko Misiri yahakanye ko atamfashanyo iha abarwanya leta ya Ethiopia. Ishirahamwe mpuzamakoni ryasavye imfashanyo ku banyagihugu bo muri Haiti baharurwa mu bihumbi amajana basinzikajwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cahitanye abantu muri ico gihugu mu ndwi iheze. ONU isaba imiliyoni zishika ijana na 19 z'amadolari y'Abanyamerika amahera yo gufasha kuronsa abanyagihugu ibifungurwa amazi yo kunywa hamwe n'ibisakazo kubasinzikajwe kurusha abandi. Ambasaderi aserukira igihugu cha Haiti muri ONU Pierre André Donbar yatangaje ko abanyagihugu basinzikaye cyane abantu baharurwa mu majana nibo basize ubuzima muri ico gihuhusi mu gihe igihugu cari kikiri mu mibabaro casizwemwo na nyamugigima yihaye inkumbi mu mwaka w'2010. Muri Leta Zunze za Amerika umukandida ho mu mugambwe wa Republicane mu matora y'umukuru w'igihugu Donald Trump yifatiye mu gahanga abategetsi bo muri uyo mugambwe ko bamutanye ibikorwa byo kwiyamamaza. Mu butumwa bwa Twitter yatangaje ko Trump yavuze yuko Paul Ryan arongoye inama nshingamateka ya Amerika ari umutegetsi adafise inkomezi n'ubushobozi. Ni nyuma yaho Paul Ryan abwiriye abandi bo mugambwe w'abarepublikane kuri wa mbere ko atagisubira gufasha Donald Trump mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ryan ashikiriza ko agiye gushira ingufu nyinshi mu myamamazo ku bibanza byo mu nama nshingamateka kugira abarepublikane bagumane imyanya myinshi bayifisemwo aho kuyibehebera yose aho mu mugambwe w'abademokrate. Donald Trump abandanya atakaza amajwi ku rubuga rwo kwiyamamaza aho atanguye kunuganurwa ko Hillary Clinton ashobora kuba umukenyezi wa mbere agiye kurongora igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru ku Bufaransa, Perezida Vladimir Putin w'u Rusiya yasibije urugendo yari kuzogira mu gihugu cy'u Bufaransa ni nyuma yaho Perezida Hollande w'u Bufaransa atangarije ko bazovugana iby'intambara muri urwo rugendo. Iby'intambara muri Siriya muri urwo rugendo. Perezida Vladimir Putin yategekanya kugendera u Bufaransa ku itariki 19 z'ukwezi kw'icumi mu birori byo kugurura isengero nshasha y'aba Orthodox. Ku munsi wa mbere umushikiranganji w'u Bufaransa ajejwe imigenderanire n'andi makungu Jean-Marc yatangaje ko Uburusiya bushobora kurengutswa imbere ya sentare mpuzamakungu ku byaha byo mu ntambara ku by'ibitero by'indege bukora mu gisagara cha Aleppo. Uburusiya bwamye buhakana ko budatera abasivile ariko ko burwanya imihari y'iterabwoba bufatanije na leta ya Perezida Bashar Assad w'igihugu cy'u Burusiya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi turabandanya aho igisata cyawo ni cita ku magara y'abantu OMS kimenyesha ko ugufungura isukari birenze urugero ari byo bituma indwara y'ubuvyibuhe burenze irenga urugero. Radio Ijwi ry'Amerika iyi ni programa radio yacu tubashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku Ijwi ry'Amerika ijana zine n'ibice bitatu FM Kigali mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu mu ijambo rimwe kuri site yacu ya internet ni www radio yacu radio yacu vewa@gmail.com. Radio ya Amerika amakuru avugwa mu karere ku munsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Amashyirahamwe ategamiye leta y'u Rwanda aravuga ko ahangayikishijwe n'uburyo abana b'abakobwa basigaye baterwa inda rimwe na rimwe n'abo mu miryango yabo. Iyo miryango ivuga ko iyo abana b'abakobwa batewe inda n'abo mu miryango yabo bagira ingaruka zikomeye zirimwo n'ihungabana. Iyi nkuru tuyishikirizwa na Asumta Kaboyi i Kigali.
Muri kigyasiga yihumvikana hirya no hino abana b'abakobwa bafatwa nabo mu miryango yabo yahave. Ni ikibazo gikomeye kuko abo bana baterwa inda n'abantu bo mu muryango usanga babahishira ntibatinyuke kuvuga ibyababayeho. Mukansanga Chantari izina twise umubyeyi ufite umwana w'umukobwa watewe inda na se wabo ku mpamvu z'umutekano we yaganiriye n'Ijwi rya Amerika asobanura uko ishyano ryamugwiririye nk'uko aryita.
Ufite umwana w'umukobwa utewe inda na se wabo kwana murerana nashatse umugabo arapfa apfuye nshakana na murumuna we turerana wa mwana ari muto umwana amaze gukura amuterinda barabyarana inyuma afata ingamba zo kugenda baramufite nk'umugore
yamuteye inda uwo mwana afite imyaka ingahe
16 ntabwo umwana yigeze abimbwira gusa nari bonaga ko bakundana nkumva ko ari ubwa buryo bw'uko umwana kuko ari se wabo kwa mufata nk'umwana we. Ubwo rero umwana yamugira ibanga yanga kubivuga igihe kiragera arabyara, ariko nyuma y'igihe naje kubafata n'amaso ku maso kuko ni ibintu byanankomerekeje.
Nubwo hashize igihe kirekire wari umwana wa Mukansanga ahindutse mukeba we, kugeza ubu iyo gutekerereza iyi nkuru ikiniga bari cyose yatangiye arira asoza arira. Kusavuga ko nta bundi bufasha bw'abaganga yigeze ashakisha uretse ko yahisemo gusenga. Umukobwa we uwahindutse mukeba we kugeza ubu nta uvugisha undi.
Hagati yawe n'umwana wawe wabyaye mubanye gutugo nkugo
nta kuntu tubane kuko nta nansura nta mvugisha.
Uri nyina
nkaba na mukeba
wabyakire gute umaze kumenya ko umwana wawe wabyaye mu ndararana na se wawe?
Ubwo nyuma yuko abyara urumva ubwana nakomeje kujya nsuzugura nkavuga nta mfate nka mama we, ariko kubera ko senga nasengaga byagiye bimpa gukomera.
Uracyabivuga marira akaza mu maso
byarampungabanyije cyane. Ubwo nyine umugabo namaze kumufata arabwira ngo nimubabarire, ikimenyetso nasabye Imana ni ukukimpaye. Urakoze Imana, Imana iguhumugisha. Ubwo rero muri iyo minsi nibwo ahita afata umwanzuro wo kugenda kuko urumva mu rugo nta mutekano mwiza.
Umwana wawe wabonye ko umubonye ko aryamanye n'umugabo wawe ari wese wabo byagenze gute byo?
Nta kintu nigeze mubwira kuko n'ubundi na mbere hose yari yarabimpishe, yari yarahindutse mukeye.
Sendika y'abakozi baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu umuhuzabikorwa wayo Bwana Kanamugire Epimake yabwiye Ijwi rya Amerika ko bita ku bana cyane cyane abana b'abakobwa babyariye iwabo. Kanamugire avuga ko ubu hasigaye haboneka n'abana bagiye baterwa inda nabo mu miryango yabo. Ibi bikaba ari ikibazo gikomeye kuko usanga abo bana basigarana intimba ikomeye.
Ko hari ibibazo by'abana bakora mu mago kenshi abo bana usanga baterwa amada n'abantu bo muri uwo muryango yenda bitanwa ni batonto. Twahuye na ka y'umwana tewe inda na se mubyara, urumva n'umwana w'imyaka 12-13 agasigarana na se n'umuma ngo yagiye gushakisha ibyo kujya no guhinga. Uko yasigaranaga na se, ise ni uko yamufashe amugira nk'umugore. Umwana ngo yageze se amuteye inda, namuteye inda byamugizeho ingaruka. Namuze ingaruka ku mwana w'umukobwa no kuvuga wabonaga asa nkaho yataye umutwe.
Nubwo abakora aya mahano bayishirwa nabo baba bakoreye ibya mfura mbi, amategeko y'u Rwanda hana yihanukiriye umuntu wese wateye inda umwana w'umukobwa utarageza ku myaka 18 kandi bafitanye isano. Mujawa Maria Dativa ni umunyamategeko w'umwuga mu Rwanda.
Uburyo bwo gusambanya umwana mu buryo ubwo ari bwo bwose bwaba bukoreshejwe n'icyaba gikoreshejwe icyo ari cyo cyose. Ingingo y'ijana na 191 y'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ku byerekeye abafitanye isano n'umwana, ubwo ndavuga ababyeyi ndetse n'abamushinzwe. Ubwo mu bamushinzwe harimo abarezi, abamuyobora, niyo yaba ari padri cyangwa pasteur uwo ari we wese umufite inshingano cyangwa abo bene wabo. Abo ngabo bahanwa mu buryo bukomeye kurushaho bw'abandi kuko bari bamushinzwe. Igihano giteganijwe ni igihano cya burundu cy'umwihariko.
Umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa wizizwa buri mwaka tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10. U Rwanda rwafashe insanganyamatsiko muri uyu mwaka igira iti twubake umuryango ubereye umwana. Ku rwego rw'igihugu uyu munsi wizirijwe mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Mu ibarura ryakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu mwaka wa 2014-2015 ryagaragaje ko mu Rwanda abana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 15 kugeza kuri 19 abangana na 70% batwara inda igihe kitaragera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, Leopold Munyakazi aherutse koherezwa na Leta Zunze za Amerika kuburanira mu gihugu cy'u Rwanda ku byaha bya genocide yagirizwa. Kuri uyu munsi wa kabiri niho yarengutsa imbere y'ubutungane mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru twumvirize Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda.
Bwa mbere mu rukiko Bwana Leopold Munyakazi yagaragaye mu cyumba kiburanisha mu ipantaro itari umukara tsiriri, ishati y'igitenge cy'amabara y'umuhondo n'umukara n'agatuku gake hasi, inkweto za pantufure z'umukara n'amataratara mu maso kandi yogoshe. Umucamanza yamuhamagaye mu mazina yamusaba ko azi imbere kuburana. Kunumva mu nzimwe muri bande, icyo ni ikibazo Munyakazi yabajije umucamanza. Umucamanza akimara kumusomera umwirondoro atemera ndetse n'ibyaha aregwa, Munyakazi yashatse gusa n'utangirana igisa n'isengesho mu rukiko ariko umucamanza ahita amuhagarika. Umucamanza amubajije niba yiburanira cyangwa se afite umwunganira, asubiza ko agifite akukana kajwi ko kwivugira ariko agikeneye umwunganizi. Yaranzwe cyane no kutorohera umucamanza baterana amagambo akomeye kandi menshi, amagambo urukiko rwamwibutsaga ko atubahisha. Umucamanza yibukije uregwa ko yahamagajwe n'urukiko nta muntu ku giti cye yamuhamagaje. Mu ijwi riranguruye kandi ryumvikanisha uburakarati, urukiko ni abantu, si amatafari, si amabati cyangwa amabuye cyangwa amategura. Ibyo rero ubwo niba ari urukiko rw'amabuye, amabati n'amategura n'amatafari, ibyo nagombaga kurubwira nabirangije. Ayo ni amagambo bwite Munyakazi yabwiye umucamanza. Ni amagambo atashoboraga gutuma bari mu cyumba cy'iburanisha n'abari mu madirishya bimunyamunya ngo babure guseka. Yise umushinjacyaha ko ari umushinjabinyoma. Yavuze ko yaba umushinjacyaha n'umucamanza batagira ikinyabupfura kuko bamuburanishije batamwibwiye mu mazina yabo, kandi ko mu muco nyarwanda abantu baganira baziranye bagahana umwanya nta wundigana undi jambo.
Umuntu usuzugura nta kintu ushobora kuvugana nawe kose nzabisinze n'ibije kuko niba natuganira nakubazaukavugaga ku rubuga hanyuma ndinakubaza ikibazo ukagisuzugura ukumbona zeru wakumpayewe gusa nabirega kuko nyine navuze ko nta kinyabupfura kirimo rwose.
Munyakazi yasabye ko ibyo avuga byose yifuza ko biba bifatwa mu majwi kuko afite impungenge zikomeye ko mu nzego zabanje muri uru rubanza byagoranye kumenya ibyo yavuze n'ibyanditswe bitahuraga. Yavuze ko hari abarimu b'abashakashatsi bagenzi be bazabyifashisha. Yavuze ko igihe cyose bitarakorwa ntacyo ashobora kwireguraho. Ubushinjacyaha buravuga ko yahoze ari umuyoboke w'imena w'ishyaka MDR kandi ko muri genocide yari afite imbunda ebyiri yicishaga Abatutsi ikayenze mu cyahoze ari prefegitura Gitarama. Buramushinja ko yayoboye ibiterane itabirira amanama yo kwica Abatutsi ari nako akurikirana ishyirwa mu bikorwa rya genocide. Kuri ibi hiyongeraho ko mu 2006 yateruye imbwirwaruhame muri kaminuza muri Amerika ahakana ko nta genocide yabaye mu Rwanda uretse imyivumbagatanyo hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Bwasabye ko kuba bugikora iperereza no kuba Munyakazi yaribangamira cyangwa agatoroka ubutabera byaba byiza bayafunzwe by'agateganyo mu minsi 30. Munyakazi yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza aho yakoreshereje inama n'igihe yabereye ahakana genocide. Yakunze kugaragara yinyonga imbere y'umucamanza nk'uceza gake ubundi akarama yumviriza ubushinjacyaha yazamuye imbogamizi avuga ko ikomeye ihonyura uburenganzira bwe bwo kumuzana mu rukiko nta bwunganizi. Ubushinjacyaha ariko bwo buvuga ko Munyakazi yagiranye amasezerano n'abanyamategeko Mutembe na mugenzi we Rushikama Justin kubazamwunganira. Urebwa yavuze ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bumugenera ubwunganizi bw'ubuntu. Ubushinjacyaha buvuga ko Munyakazi atari ku rwego rw'abagenerwa ubwunganizi bw'ubuntu, bukongera kuvuga ko uwanditse agaragaza ko atishoboye agenerwa ubwunganizi, bityo ko na Munyakazi ikibazo cye buzagisuzuma. Ku ngingo yo gufunga iminsi 30 y'agateganyo, Munyakazi yavuze ko ibyangombwa byose Amerika yabimwambuye, bityo ko naho ashobora gutorokera. Yavuze kandi ko afite amazi agera muri 3 mu Rwanda leta yafashe ku ngufu, bityo ko adashaka gukomeza gufungirwaho yise mu magambo ye mu musarani. Urebwa yasoje yanzura ko ibyo yavuze byose ntaho bihuriye n'imyiregurire, kuko ibyo yasabye nawe bitubahirijwe. Birimo gufata amajwi y'ibyo avuga, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga yanzura ko azabisuzuma. Umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Iburanisha risoje byabanje gusa n'ibigora abapolisi kumuboha n'amapingu mu cyumba cy'iburanisha.
Ndakubariza mu ruhame, ni icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwo kwicara ingoma.
Munyakazi w'imyaka 66 y'amavuko yafungiwe ibyaha bya genocide mu Rwanda za gufungurwa by'agateganyo mu 1999, aravuga ko u Rwanda rwamufunze imyaka 4 y'amaherere ko bitazasubira. Ekabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Batanu mu bashinga amateka 9 banse gushikira ibibanza byabo by'abashinga amateka mu mwaka uheze mu Burundi, kubera habaye ibibazo byo kutumvikana mu runani amizero y'abarundi hamwe n'uruhande rwa Iprona rutemewe na leta rurongowe na Sharenditije barasubirijwe murambabarira mu nama nshinga amateka. Yamara umushinga ntahe Sharenditije yari mu runani amizero kandi yararongoye uruhande rwa Iprona rutemewe na leta, avuga ko babiri muri abo bashinga amateka aribo Renova Sindayihebura hamwe na Radislas Nindorera bahisemwo kutitaba mu nama nshinga amateka. Reka tumutege amatwi ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Iyo nkuru ntiyadutangaje, kuko kuva sentare ije gufata izuba shingiro idufuse kubera yavuga ko twasibye kuko ntitwari twatowe, yari guca mu bisanzwe idusubiriza n'abandi bo muri nizero kwa Gwasaye yinjiye. Kuva icyo gihe twe twaraye turarengwa turandika mbere n'urwandiko ko atawuze kwinjira mu nama nshinga amateka. Hanyuma bavuze ko harimo babiri muri abo batanu, uwitwa Renovasi Ndayihebura n'uwitwa Nindirera Radislas, uwa mbere ava mu Cyanguzo uwundi ava Murambya. Nababajije barambwira yuko n'abandi badafite barambwira yuko babandikiye ko binjiye, mugabo ntibababajije barahe barahengwa twe nshobora kurenga ku ndahiro twarahiye twarategeka uko tuzaba kwinjira. Ntibinjiye rero muri abatanu nta mudasigara na rimwe.
Ingingo yo kwakira ibibanza bari babahaye igihe abashinga amateka batorwa ni ingingo gushika uwo mushigikiye, muba mwibaza ko mwagize amakosa kuba mwaranse kurungika abashinga amateka.
Twebwe icyo twashimye ni uko sentare igere kubarizwa shingiro yadufushe kubera tutigeze twitaba, kuko ntitwagiye mu matora. Je namavuga mbere ko hari ibibanza by'imeza twari twarakengurutse yuko sentare yagiye kubariza ibibanza shingiro isoma amategeko nk'uko itaba kuyasoma ko iminsi yose bigira. Twebwe rero aho twari duhagaze n'ubu ntiho duhagaze, tushobora kwinjira mu nzego zavuye mu matora y'ibyaduka amatora y'aho nyanza ibibanza shingiro n'amasezerano y'Arusha.
Abashinga amateka babiri muvuga ko batari muri Iprona, ayo makuru mwayakuye n'amakuru abo bashinga amateka bonyine babahaye?
Yego, nabajije bwa mbere nabajije abadasigana dusaba dukorana bagira amanama n'abo bantu barababajije uno munsi n'umukanya waje kubabaza nagiye nabibarije barambwira yuko batarota binjira muri iyo nama nshinga amateka y'icaduka.
Muravuga ko amatora yabaye atabaye amatora meza, ariko gushika ubu nta makuru ahari yuko amatora azokwigira asubirwamo. Mwoba mu ku ruhande rwanyu muri kamunitegurira amatora azoba mu 2020?
Twebwe turitegura amatora yo mu 2020. Twebwe turitegura yuko inzego zavuye mu matora yaho nyanze amasezerano y'ibibanza shingiro zo hagarikwa zigafutwa burundu hakaba inzego zifata kibanza amatwitegurira amatora nyezina amatora kurije amatega kuriyemwe bose
Charles Nditije umukuru urundi ruhande umugambwe iprona murakoze cyane gose kukanya maduhaye
nyakoze namwe
tukivuga kuri inkuru umukuru w'umugambwe ipro na wemewe n'amategeko Abel Gashatsi avuga ko iyo nkuru yabo bashinga amateka babiri ari kinyo atayizi murambabarira ariko akemeza ko uko bizoba byagenze kose abo bashinga ntahe bahurikiye mu runani amizero
yego naje numvise ko hariho aba shinga ntahe numvise ko bari bibananye kwitaba mu namashinga amateka sindabimenya neza ariko numvise ko kumbure hari abo bahisemwo kuja mu nama nshinga amateka batowe ico nagomba kumenyesha abarundi n'amakunga nyumva nuko abo bantu nabo mu mizero y'abarundi bitoje ku ntonde za mizero y'abarundi ntibitoje ku ntonde za iprona abo twebwe abadasigana batowe abashinga amateka bose bari mu nama nshinga amateka
hari abashinga ntahe babiri Ladislas na Renova bashobora kuba banse kwitaba nako kamo eka nivyo bibanza wabahawe mu nama nshinga amateka muri iki gihe ayo makuru niyo
ivyo byawe nuko ari gushika kuri ino saha nuko ndabavugisha ndi mu nama igitega sindaronka uwumbwira ko boba banse kwitaba canke bitavye mugabo bashinga ntahe babiri ndabazi uwo wa mbere yitwa Ladislas yahoze ari umushinga amateka wa iprona kuva mu 2010 gushika mu 2015 mu nyuma mu 2015 yaciye aja mu nani amizero y'abarundi akaba yitoje nko mwigenga wo mu runani amizero y'abarundi Renova nawe no mu ntara ya Cankuzo nawe nyene ari ku rutonde rw'amizero y'abarundi bitoje mu ntara ya Cankuzo abo rero uno sabatasigana abo bari mu mizero y'abarundi nimba rero bitavye mu nama nshinga amateka bitavye nkabo mu runani amizero y'abarundi bitavye mu ntunga nk'abadasigana ikindi nagira ndabasabe kuvuga mu Burundi nta iprona ihari ni iprona imwe iprona yemewe n'amategeko nta iprona rero ikemewe n'amategeko ihari nicara ko kugira abajeje abamenyesha makuru barakunze kukivuga na iprona itemewe n'amategeko ihari n'abo bantu mwumva bamwe bazohava bitaba mu nama nshinga amateka bitoje mu runani amizero y'abarundi nibo bagaruka bakiyita iprona kandi tuzi ko iprona yoyo iri mu nama nshinga amateka iprona yagiye mu matora iri mu nama nshinga amateka kandi bari ku rutonde rw'amizero y'abarundi iprona nayo yari ifite urutonde rwayo
ariko
abantu batafata intonde ingene bagaruka bakiyita iprona
ariko amakuru atangazwa nuko hoba hariho urundi ruhande rwa iprona rutemewe na leta ariko rurongowe na Charles Nditije ayo makuru siyo
ayo makuru ntayahari Charles Nditije ari mu mizero y'abarundi nawe yitoje mu ntara ya Bururi
Abel Gashatsi umukuru mugambwe iprona uri muri leta murakoze cyane gose kukanya mwaduhaye
murakoze namwe Frederic
turashimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro yagiranye n'aba bashinga ntahe makuru yacu arabandanya mu karere umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaraye ashize ahabona kuri wa mbere imigambi azorangura mu myaka 5 iri imbere muri yo harimo kubahiriza gateka kazi na muntu kurwanya abasesagura ubutunzi bw'umuryango wa EAC hamwe n'imigambi yo kurwanya inzara iyi nkuru tuyishikirizwa na Pierre Clavere niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania
mu myaka 5 ikiringo cyo kizomara ambassadeur Dubera Mfumukeko umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko azo kwihatira ku migambi yo guteza imbere abanyagihugu nko kurwanya inzara n'ibindi ibindi avuga ko bizoshigwa imbere no kubaka amabarabara n'ingomero z'umuyaga nkuba
I want to focus on areas that will touch on the lives of East Africans and address the basic needs such as
ahagira tunzoshira ingufu nishaka kubisata bikora ku buzima bw'abanyagihugu cyane cyane imfungugwa amagara y'abantu inyigisho amashuri hamwe n'ibisata bizana inyungu zinyaruka kugira ngo abanyagihugu biteze imbere igice kinini cy'ubujyo bukoreshwa n'umujyango wa Afrika buseruko kizojangaho hongeye ko no kugwiza ubuzi hamwe n'uko abakiri bato boronse ubushobozi bwo kwikorera no gutanga akazi kuri bagenzi babo ibyo tuzobicika ko dufadikanije n'ibihugu bigize uwo mujyango abikorera twabo amashami yigenga hamwe n'ibihugu bidufasha mu by'uburyo tuzoshira ingufu kandi mu byo korohereza uruja n'uruza rw'ibidandazo n'abantu cyane cyane bikomoka ku burimyi abakozi bava mu gihugu kimwe baje gukarisha ubwenge mu kindi korohereza abazana imitahe kugwiza umwimbo mu burimyi hamwe no gutsimbataza amahoro umutekano n'intwari bereye mu byerekeye agateka kazi na muntu Liberan Mfumukeko avuga ko ari umwitwarariko wiwe gusa ko atabubasha afise bwo gutegeka ibihugu ingene bitwara.
This is as far as the secretary is concerned, we really have to keep working very hard so that our city
ivyo no kuri n'umwitwarariko wacu nkurongoresha amenye akareka Afrika buseruko baba batware bihugu canke abanyagihugu babwirizwa kumenya umwe wese icajejwe kugira ngo ntihagire agateka kazi na muntu gatsubira kubangamirwa. Mu bihugu nka byose bigize uwo muryango hama amatora yarabaye ahandi ariko arategurwa ariko ibibazo ntibibura twararungitse abaje kuraba ingene amatora agenda mu bihugu bitandukanye nko mu Burundi muri Tanzania mu Rwanda no muri Kenya dusaba batware bihugu ko bokora ibishoboka byose amatora akagenda neza ububasha bwacu nawo bugarukira mu guhanura no mu gushigikira aho biriko bigenda neza gusa
and we'll keep pushing to ensure that we make progress.
Ingufu zindi zizoshigwa mu gukoresha neza uburyo hamwe no kugwanya abasesagura ubutunzi bw'umujyango wa Afrika y'Useruko kuva mu kwezi kwa gatano no mwaka atanguye amabanga yiwe Liberan Mfumukeko yemeza ko amaze kugarukana mu kigega ubutunzi burenga ibihumbi amajana 588 by'amadolari y'Abanyamerika.
The first estimates point to savings of US dollars
mu migambi twatanguye gushyira mu ngiro yo kuziganya no gukoresha neza uburyo turamaze kubika kuva mu kwezi kwa gatanu amadolari arenga ibihumbi amajana 588 yahoraje mu ngendo saho gusa kuko ubu n'itangwa ry'amasoko riragenzurwa cyane nta franga rigipfa ubusa kuko turarikeneye abakozi basigaye bamara umwanya munini aha ku cicaro yarusha hari n'amanama abera nk'iburaya twitabira duciye ku buhinga bwa none bw'amasanamu video conference hako tujayo twaragabanije n'iminsi amanama yahora amara ntayikirenza iminsi 4
for our meetings to a maximum of 4.
Umunyamabanga mukuru w'umujyango wa Afrika y'Ubuseruko atangaza ko yamaze no gushiraho igisata gishinzwe kuraba neza ifashanyo zitangwa n'ingene zikoreshwa ko zishikira abagenerwa bikogwa mu migambi itandukanye. Icyo gisata gisabwa gutanga raporo buri gihe umugambi ugeze hagati. Pierre Clavini inkuru iyarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri yo mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije aho leta ya Ethiopia yidogera igihugu ca Misiri kuba gishigikiye abayirwanya kandi no kuba arico catumye Ethiopia ishirwa mu bihe bidasanzwe ku munsi w'Imana. Hano muri Leta Zunze za Amerika umukandida w'umugambwe wa Republikani mu matora y'umukuru w'igihugu Donald Trump yifatiye mu gahanga abategetsi bo muri uyu mugambwe ko bamutanye ibikorwa byo kwiyamamaza. Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya nawe yasibije urugendo yari kuzogira mu Faransa inyuma yaho Perezida Hollande w'u Faransa atangarije ko bazovugana n'iby'intambara iri mu gihugu cya Syria. Na ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryasavye imfashanyo ko kubanyagihugu bo muri Haiti baharurwa mu bihumbi amajana basinzikajwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cahitanye abatari bake muri ico gihugu mu ndwi iheze. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya haniho bigarukiye. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro byo kuri uyu mwanya tubirangirije ngaha. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, washize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Alimase Karara. Ndabifurije umugoroba mwiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.